mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamire na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 10 ukwezi n'ukwa 8 muri 2017 muri tya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yavyaye umukobwa yari yiteze ko ashobora kubyara umuhungu
byarigeze kuba kumwige mumwe bamutora mu ipoli bamugiriye nabi basanga bamusize ibyatsi mu kanwa
aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo bavuga ku mabi ariko yakoregwa abakenyezi n'abana babigeme ngo yabaye umurengera muraza kuvyumva muri kino kiganiro tubafitiye n'izindi nkuru zitandukanye mugume ku maradio yanyu ariko imbere kuja mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Kenya Raila Odinga asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje kuno wa gatatu ko ivyuma vya informatique vyakoreshejwe n'umugwi ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu vyabayemwo amanyanga menshi bituma hasohoka biharuro bitari vyo Wafula Chebukati umukuru wo mu gutunganya amatora muri Kenya yatangaje ku ruhande kwiwe ko hakiri kare cyane kugira ngo yemeze ayo manyanga yamara kwazo kugwa amatohoza ni mu gihugu mu gutegekanya kubitangaza mu ndwi imwe gusa Raila Odinga avuga ko ibiharuro vyashizwe ahabona n'uyo mugwi vyongerejwe amajwi y'uwo bahiganwa Uhuru Kenyatta Rafael Tuju umunyamabanga mukuru w'umugambwe Jubilee Kenyatta aturukamwo yamiriye kure ivyo vyagiriza ivya Odinga yongera aterakamu kwa abantu botekana iriribaye irigira gatatu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bahurira mu matora nyuma y'amatora abaye muri 2007 hamwe na 2013 kuri wa gatatu abanyagihugu baharugwa mu majana bakaba barakoze imyerekano biyamiriza ivyavuye muri ayo matora Departement y'America yatangaje ko mu kwezi kwa gatanu nuyirukanye abakozi babiri bakora mu biro by'userukira igihugu ca Cuba hano muri America nyuma yaho abanyamerika bakorera ibiro by'userukira America muri Cuba babonetse ko ibimenyetso bidasanzwe ku mibiri yabo umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze ko abajejwe amatohoza bariko barihweza nimba atari ibikoresho byo gufata amajwi bashize iruhande y'amazu abakozi babamwo ivyo ngo bikaba byo batera kudasubira kumva umuvugizi wa Departement y'America kuno wa gatatu yavuze ko bataramenya icabiteye yamara akemeza ko badafata minenegwe ivyabaye Ivyigwa biheruka gukogwa hano muri Leta Zunze za Amerika kujanye n'ikibazo cy'abimukira vyerekana ko abanyamerika batari bake bemera kwakira abanyamahanga mu rwandiko rwasohowe n'ikigo Pew Research Center ruvuga ko abanyagihugu benshi mu mihingo itandukanye ya Amerika bemera abanyamahanga kandi bakaba bumva bo bakira mu gihugu cyabo abenshi muri bo bakaba bagizwe n'abaturuka mu gambwe w'abademokrate hamwe n'abakiri bato ibyo vyigwa byakozwe ku bantu 2,500 mu kiringo cindwi hafi zibiri ibice 80% by'abemanze ko ari abademokrate bavuga ko bemera kwakira abanyamahanga nayo mu mugambwe w'abarepublikani bakangana ibice 41% abarenga igice cababajijwe mu barepublikani bakavuga ko kwakira abimukira bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu naho biri uko ico kitigiri kiragabanuka cyane mu gihe babajijwe kubijanye n'abimukira binjira badafise ibyangombwa bakavuga ko ico ari kibazo kibatera amakenga cyane Adijwi ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumviganiro byacu mu ruce kuruga kwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuruga kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe huno musi duhere mu makambi aho ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo havugwa amabi yakoregwa abana babigeme n'abafasoni abatari bake beremanga ko ayo mabi agwiriye ni muri niyo ntumbero hatunganije muri yo kambi ya Rusenda amahugurwa ni inyigisho zo gushobora gufasha abatari bake gutahura yuko umukenyezi atari ugukoregwa amabi umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo reka tugire ku muriri kuri ino nkuru
Aimogugu yateguwe n'ishyirahamwe rya SVH Solidarité de Volontaire pour l'Humanité rikorera muri territoire y'Ifizi akaba ari mu rwego rwo gukangurira abayobozi bo mu nzego zitandukanye zo mu nkambi n'izo hanze y'inkambi uburyo bashobora kugwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina rigenda rigaragara mu nkambi no hanze yayo iri hohotera rishingiye ku gitsina rikaba rigaragara muri inkambi rinyuze mu nzira zitandukanye nk'uko byagiye bisobanurwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zitabiriye amahugurwa yaramaze iminsi ibiri yabera kuri espace ya Midanfa yo mu Rusenda
hoterwa rishingiye ku gitsina mu ikambirira garagara cyane bo cyane novuga ko ku bitsina binyuranye aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yavyaye umwana w'umukobwa akarorero haraho byabaye muri village bo umu papa amaze kubyara asanga umwana yabyaye umukobwa yari yiteze kashobora kubyara umuhungu ico gihara mukubita amukubita ari mukabyeyi byeye aragira ikibazo basamaze kugira ico kibazo bija ku polisi polisi barabikurikirana uwo muntu arafungwa rero iryo hohoterwa cyane keshi barakunze kurikora mu rugo buryo
ubwo nuvyabaye byarigeze kuba kumwige mumwe bamutora mu ipoli bamugiriye nabi buno rero bamugiriye nabi acatogwa n'abagabo babiri Lero bano bakoze kibi sinze ko ari bo bakomye nduru bavuga akatwi gato kugenda kwegera baravye basanze ho nyamukobwa ari basanga bamusize ivyatsi mu kanwa bamaze kumwonona umwana kugeza hagenda mu bitaro iryo ni mu bintu mbega bizana ingorane mu ba mama buno rero baramuzanye ku bitaro bamaze kumushikana baramuvura ariko urumva nta mahoro afise
uretse iri hotel arishingiye ku gitsina Provisi Ntirandekura impunzi yo mu Rusenda yari muri aya mahugurwa itangaza ko inzira ikiri ndende ku babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bagiye hotel abana bibyariye babaziza ubujura bityo bavuga yuko bagiye gushira imbaraga mu gukangurira impunzi ibijanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose
ihohoterwa ry'abana mu mavirage mu nkambi tubamo ya Rusenda abana usanga baturigwa intoki ibiganza bagasanga umwana akakubaguka kubitwa bamusinzikaje ubuzima kuburyo yuko usanga umwana nimba ashobora gutanga amafaranga ijana cyangwa akora mu isafuriya agatora nk'urudagara rumwe umubyeyi aho nyaho nyene gacamufatiraho umwana akamukubita akafata uko gashira muziko ugasanga ni imitembe bazi n'ikigongo cyinshi cyane mu gihe rero tuba turishaje no kusekiriza agateka k'abana mu nkambi cyo kintu tutagikorera ko cyane rwose gutanga amaraporo menshi tugakora amasensibilizasi kuko umwe wese akugiye icyo gikorwa cyo guhohotera umwana agateka k'umwana agafungwa maze bakamuca amande
hari aba bamaze kuba bafungwa kubera guhohotera abana babo
mboneza cyane turamufise akarorero umama yabyashikiye agaturira umwana yatwa amafaranga 500 icyo gihe yarajye kuri polisi baramufunga chef d'antenne wenyene no bagiye kugirene gutanga intervention baramurebera ko yafise undi mwana ku mugongo maze uwo mwana aho hoti yaturuka ukuboko baramushya kwa muganga baramwitaho umwana baramuvura arakira ikintu cyo kumarira abarundi bene wacu ni uko tujye gukora amasensibilisation menshi ku bwinshi kugira ngo tubasigurire kudaguma bahohotera izina kiremwa muntu yuko bamusinziriza agateka kiyo n'ubuzima bwiwe kugira umuntu wese ari mu nkambi abitahwe yumve ko kizi ikazirizwa guhohotera agateka kazi na muntu
ndabazaniye zera nawe ni umubyeyi wo mu nkambi yo mu Rusenda wari witabiriye amahugurwa aradubwira uburyo agiye gufasha abandi babyeyi bo muri inkambi muri gahunda yo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigenda rigira ingaruka ku gitsina gore
ngiye kubigisha imyifato ukuntu bakwiye kwifata kugira ngo umuntu w'umugore agire indero dufate ukuntu umumama iyo yifase neza agira indero kandi akagira agaciro ariko yatifase neza nta gaciro aronga ashobora guhura n'ingorane zishobora kuzimiza ubugingo bwiwe imbere y'igihe.
Aristide Burakari inzobere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu wari umwarimu mukuru muri aya mahugurwa akaba yasabye abitabiriye amahugurwa kumenya bayavanyemo babukoresha neza bakora itohoza ryimbitse ku bantu bagenda bahohoterwa hanyuma bakihutira kubashikiriza inzego zishinzwe gukurikirana ababa bahohotewe. Inzego zirimo ibitaro n'igipolisi ishyirahamwe rya SVH ribinyujije mu mushinga gise Tujenge Pamoja rikaba rimaze guhugura impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bijanye n'imibanire myiza ndetse n'inyigisho ku burenganzira bw'impunzi n'ikiremwa muntu. Bedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo.
Wakoze Vedaste Ngabo. Ibicuruzwa bigizwe ahanini n'ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharugwa amamiliyoni amajana abiri vyarabi bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato dutanguye amakuru yo mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Ariko imbere yaho tubanze tugume mu makambi unaho twerekeze mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda. Turaba ingene ugwaruka rw'abarundi rwahungiye muri no kambi ruri kururamara uburuhuko bwabo. Nyamakuru wacu muri iyo kambi Desire Hatungimana yadutegura ino nkuru.
Ku gitariki zitanu za kuno kwezi k'umunani mu ikambi ya Mahama, iminsi yose inyuma ya saa sita, abanyeshuri bari mu biruhuko barahurira ku bibuga bitandukanye biri aho muri iyo kambi bagakina yaba basketball, volleyball n'umupira w'amaguru. Ivyo bikorwa vyatunganijwe n'abarongoye amashirahamwe y'inkino mu ntumbero yo gufasha abo bana bari mu buruhuko kugira ntibahave babura ico bakora ngo bijukire ibintazi. Iyi migwi igiye kuruhuka canke inkino zirangiye, haca haba inyigisho aho bana baganira n'abatunganije ivyo bikorwa kubijanye no kwirinda sida, ibiyovyabwenge n'izindi ngeso mbi zikwega urwaruka. Kabudius Ndayisaba arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru aho mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashimishwa cyane n'ingene abanyeshuri babitabira kandi akizera ko bizofasha cyane mu ndere y'urwaruka.
Hano mu nkambi abana bamaze kungukira ibintu byinshi na cyane cyane mu sport harabamwe na education indero, turabigisha ibintu bijanye n'indero. Ibyo turiko turahungukira cyane mu minsi heze hari abana benshi babakobwa havugwa ibyinda zindaro, hariho na mateme twateguye ajanye n'ibyo nko kugwanya ibiyobyabwenge biyayura mutwe, hakaba kugwanya kizaruhonya nganda sida ubona ko no mugwaruka kiba cyabibasiye, hakaba no kugwanya gutwara inda zindaro ku bigeme batazipfuza no kugwanya icyo bita ubugeni bw'abana mariage précoce. Ibyo rero ni mu iyo ntumbero twagombye nka association y'umupira w'amaguru kubitunganya mu iki gihe cy'amavakanse kugira ngo twankadre ugwaruka ntibaje mu ibyo byose kugira ngo tubafashe mu gihe cyo gusubira ku ishuri ntibaze basubireyo amagara yabo agenda rakendera cyane cyane udakora siporo n'ubumenyi mu ishuri bugenda bubabuke.
Umwe mu banyeshuri bitabirizo nkino n'izo nyigisho arashima cyane abantu biyumvira indero y'abana babo, amenyesha ko bahungukira byinshi bizo bafasha muri kazoza.
Nkatwe abanyeshuri izo nkino bategekanya muri buruhuko badufasha ibintu byinshi, biranatuma amagara yacu amera neza, bakaturinda ibindi bintu z'ingeso mbi byose twojamo bibi, bakaduhimiriza no kwirinda izo ngeso mbi nyene, bakaduhanura gukora ibintu byiza, bikanatuma twama tumeze neza mu mutwe twugururutse ataco tugira vy'ibiyovyabwenge tujamwo ibintu vy'ingeso bitandukanye mbi, bikanatuma tusubira ku ishuri tumerewe neza ata bindi bintu bibi twifise mu mutwe.
Abavyeyi babo bana nabo nyene bamenyesha ko gufatira abana babo mu nkino muri kino gihe cy'uburuhuko ari kintu cyo gushima. Uno twaganiriye amenyesha ko imbere ya saa sita bafasha abavyeyi, inyuma yaho naho bakitabira izo nkino zibahuza n'abandi, kandi akaba yemanga ko amaze kubona akamaro umwana wiwe ahakura.
Gufatira abana mu bihe by'uburuhuko ni igikorwa cyiza cyane kandi cyatumye urwaruka rwo mu nkambi ya Mahama rutuma batahurumbira ubusambanyi, badahurumbira kuyereranwa nzira zitari nziza, bituma batahabarushe bituma baza bahakuye inyigisho kuko inyuma y'inkino zawe zo mupira w'amaguru zo mupira w'amaboko utugenagena tundi twarwateguwe niyo migwi amwana za yarushe niyo umuganije kumugati wakuyemo iki ahubwo ati nakuyemo ibi batwigishije ibi ukumva ko umwana ari karateza imbere imyumvire kumva ingene yiyumvira ibyumba bya kazoza
kugira ivyo byose bishoboke abarongoye inkino ntibatamba birorera kuko ishyira hamwe Save the Children rikorera aho mikambi ya Mahama rirabafasha mu kubaronsa ivyuma bishikana amajwi kure materiel de sonorisation mu rurimi rw'igifaransa kugira isinzi ry'abantu bagitabiriye izo nkino rishoboreye gukurikirana inyigisho zihatangirwa iryo shyira hamwe riranaronsa amazi yo kwivuna inyota kuri abo baba bariko barakina. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ngaruke ku nkuru nari nciye ku masonga mukanya. Ibicuruzwa bifise agaciro k'imiliyoni 200,000 z'amafaranga y'amarundi vyaraye bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze akora hehe Muyinga. Jean Bosco Ndarurinze, mwiriwe gute?
Ego, mwiriwe cyane Diane.
Uwo muriro wadutse neza na neza mu kahe gace k'igisagara ca Muyinga?
Ego uwo muriro wadutse hafi y'isoko ya Muyinga kubahazi ni barabara riva ku barabara rya kaburimbi rigana ikobero ku mpaka wa Tanzania. Iryo barabara rigaca imbere haruguru y'isoko imbere y'ibanki Bankobu rigashika ahari aho bita ku mamashini Asia. Nukuvuga ni mu kibanza kirimo insyo zitari nke aho basyera ibigori bagasya imyumbati nibindi bitari biki.
Uretse ivyo bifungurwa twumva harimo ivyo bicuruzwa twumva harimo nk'ivyo gufungura kuko uvuze ivyinsyo, hari ibindi byo bavya hahiriye uretse imfungurwa?
Ego, gushika ubu ibiharuro twahawe n'abajejwe intwaro buramatari w'intara y'Imuyingamani rabasha Aline bitwereka ko ahahiye amatoni agera ku 45 y'ibigori, amatoni 20 y'ibijanju by'imyumbati, ahahiriyemo itoni imwe y'ibiharage y'umunyagihugu yari yagiye kuhabita bwa ntibabimibe n'itoni 3 z'uburo. Aho kandi hakajaja ko ikinga rimwe n'iminzane igera ku 24 yahiriye muri ico kibanza. Ibyo rero bikaba uko buramatari w'intara Muyinga yabitubwiye biri biharugwa mu mafaranga angana n'imiliyoni 200,000 z'amarundi.
Bosco, ahari icuwo muyaga uyo muriro woba uramenyekana wavuye ko?
Ego, abasanzwe bari mu ishyirahamwe ry'abakorera muri icyo kibanza cyo gutiramwo bavuga yuko uwo muriro waturutse ku nsinga z'umuyaga nkuba Regidezo, aho bavuga yuko igiti cyari gisanzwe kihashinze barahura ko kugira ngo izo fiyo zishobore gukora cyari kimaze igihe kidashinze neza, bakavuga ko cyaba caraguye bigatuma rero uwo muyaga nkuba uca haca haduka uwo muriro. Ndetse bakavuga ko bari baranibimenyesheje mu ishyirahamwe Regidezo kugira ngo bagihindure ariko ntibagihindura. Aho twahita rero twasanze icyo giti bagihinduye, ariko rero ibyo ni nabyo byashikirijwe buramatari w'intara ya Muyinga nawe nyine akaba yavuze ko abanyagihugu bayimubwiye ndetse akavuga ko ico kibazo vuba agiye kugishikiriza abarongoye icyo shyirahamwe Regideso kugira barabe ico bokora
abo mu ishami Regideso hari ico bavuze bemanze ko vyavuye kuri ico cuma nimba bavyemanze bavuze ko hari ico bagiye gukora canke bavuga ko bitabaturutse ko
mu majambo makeya urongoye igisata cha Regideso ngaha mu ntara ya Muyinga yatubwiye yuko burindira ikizova mwitohoza gico gico uwo muriro uba waturutse ko ariko rero Diane ico no kumenyesha nuko abanyagihugu bahishirije ibintu muri ako gace n'abantu basanzwe batamenyereye bimwe byo kujya muri ya mashira hamwe y'ubwishingizi kugira ngo nk'ibicuruzwa bigize isanganya y'umuriro bashobore gushumbushwa n'ishira hamwe ibyo rero buramatari w'intara Muyinga akaba yagiriye ko asaba abo banyagihugu ko bugerageza bakijukira gutwara ibidandazwa byabo mashira hamwe y'ubwishingizi bimwe twita mu gifaransa assurance ikindi yagiriye ko asaba yasabye abagira neza yuko abashobora kufasha abo badandaza bogirisha bafashije kuko bamwe muri bo batse amadeni kugira ngo bashobore kuronka imitahe urakoze yuko amabanki yewe azobandanya abakata amafaranga
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ugume ngaho kuri ico kibanza kugira ngo urabinge n'ibintu biza biratera imbere gucyo uze guheza udushikirize amakuru arengeje kuri ayo utubwiye makuru yacu yo hanyuma
murakoze
Ijugi Amerika turacari mu kiganiro wanyu mu ntara umunaho dukubitire ku mutumba rubagabaga uri muri commune Gatara y'intara ya Kayanza mu Burundi aho naho havugwa abanyagihugu bidogera amafaranga basaba yo kuja kuragana imbere y'amategeko bakwa amafaranga agera ku 175,000 bakemeza ko ayo mafaranga ari umurengera mu gihe bamwe muri bo badashobora no kuronka 1,000 ku kwezi imiryango rero itarapfungwa kubera ko idashobora kuriha ayo mafaranga nyinshi yavuze ko yadandaje utwabo reka umunyamakuru Muyize Misago atubwira byinshi kuri no nkuru.
Kuva aho hasohokeye itegeko ry'umukuru w'igihugu ritegeka abubakanye kubana bikimategeko igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icyenda umwaka uheze abajeje intwaro baciye bahimiriza abanyagihugu kuja kuragana. Bamwe mu banyagihugu baritabira ako kamo ko kuja kuragana. Hambavu yabo hari umuco w'abanyagihugu bananirwa no kuronka uburyo bwo kuja kuragana bivanye n'ubukene bubugarije. Basigura ko ugutunga imiryango yabo bibagora cyane ngo kuko batunzwe no gucingero. Minani Benedigito abayeho mu buzima bugoye ati ayo mahera ni menshi ntidufise aho tuyakura.
Kibazo twebwe kubera tutafise uburyo bwo kumwe tworonka udufaranga tukuragana kubera ubukene dufise tanagatongo dufise ubure burya tumeze nko kumwe turi ngaho oyi gucyonya natacho turonka kose batubwira ngo ubone 1,000 bahora badusaba 4,000 ubu batugezeje ku 1,000 turayidogira kuko ari menshi kubera ataho turi buyakure atanagatongo dufise ataho duca gatokesha ngo turandwe no duharage nk'abandi kubera ubukene bwageze kandi kubera n'amatongo dufise mato abona turi abantu benshi ubu twavutse turi benshi nta buryo tworonka ahantu tuyakura
abataraja kuragana bamwe muri bo baramaze gufungwa ariko bakarekugwa cyane ntunzwe n'Imana asaba leta kubaraganisha ku buntu
ego natwegwe jo bondi haraba yihimiriza nk'iyo baduzanye barushira mu gasho ariko ajeje intwara baritegereza bavuga bati aba bantu reka tubarekure turekure turagira ko tugiye kurondera ariko kuva ico gihe tugiye kurarondera ntiwaja guca 1,000 abana nka 5 baraye ubusa bagize ntingo zindura nk'ibyo 1,500 byo kuragana uja guca 1,000 gacukikorako cyo ngorane dace tudushikira cyose bayuko botronte botugira umugambi natwe intwari katwitegeze katuraba kayo ko tuntu ko nk'ibyo 1,500 badusaba cyane bakaturaganisha ibyo 1,300 badusaba twabigoma nta n'umwe mugambi atagushaka ariko kubera ubukene ari byinshi icyo gituma uwo mugambi natwe bashaka kuba two tutawushikako ariko twabigoma
mu mashyira hamwe aharanira gateka kazi na muntu babona ko umuntu abana n'uwashimye Jana yabagabo aserukira ishyirahamwe AVDP riharanira agateka kazi na muntu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi avuga ko umuntu atofunzwe kuko atararagana ariko agahamagarira abanyagihugu kubana biciye mu mategeko ngo kuko bifasha kugabanya amatati yo mu ngo. Abajeje intwaro muri iyo komine bavuga ko imiryango itari mike yugarije n'ubukene, ariko bagahumuriza abo banyagihugu aho bahamagarira imiryango ihanzwe n'icyo kibazo kwitura abatware babo bo ku mitumba. Emmanuel Nduwimana, umuhanuzi musitaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama, avuga ko komine yiteguye kubaraganisha ku buntu.
Yego, kuri bamwe amwe ku miryango imwe imwe twabonye ko amaje amafaranga abagora, ariko turabahimirije kandi turabonye ko bayatanga. Ariko kuri bamwe amwe twabonye ibigorana, nabone twabaraganije ta amafaranga batanze bo abo bose bavyifuza, ngira ngo twe twobwa mbere twobabwira bagaca ku mukuru w'umutumba bakayimenyesha umukuru w'umutumba, hama ku mutumba gatushikiza raporo ko abantu batamiko bafise, hama mariage tubashaka kuzibakora kandi tacho batanze.
Iyo ndongozi muri komine Gatara imenyesha kandi ko imiryango imaze koragana muri iyo komine irenga igihumbi n'ijana. Iyi itararagana nayo igera ku ijana 65, abo nabo ngo nuko abagabo babo bagiye mu bisagara, ariko ko baguma babahimiriza. Igatara mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Abakukuruke bavuzwa n'ishamwe rifasha mu kuvuza abakozi ba leta mu Burundi mituwere, basaba iryo shamwe kubafata nk'abantu b'intege nke bakeneye kwitabwaho kuruta, hama ibipimo bimwe bimwe bica mu cuma cha scanner navyo bikandikwa kuri ako gakarata ka mituwere bakoresha. Ni mu gihe abakukuruke banavuga ko imiti ifasha mu gupfufahaza indwara zikarira abageze mu zabukuru itaboneka kuri mituwere. Umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega yaciye ijya nino ino nkuru.
Bamwe mu bakukuruke bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bakarigwa n'indwara zijanye n'umuvuduko w'umurindi w'amaraso, igisukari n'izindi ndwara zitandukanye. Nderesa Bimana aserukira abakukuruke bo mu ntara ya Gitega.
Abakukuruke barafise ibibazo bisangije mu bijanye n'amagara yabo. Ubwa mbere abakukuruke usanga bateye mu myaka ikuze, barafatwa n'indwara z'ubwoko bwinshi, amarimatisme, indwara zijanye n'umutima, ibitigu, eka umubiri waramaze gusaza. Muri byo nariko ndavuga by'ibigwara bibafata, hariho ibigwara kenshi usanga bisaba ibipimo bijanye n'icyo cascanere, nkuko usanga hariho n'ibirwara bindi bibafata nk'ama hepatite, ibi munda bisaba yuko basuzuma, bisaba ibyuma by'ubuhinga kugira ngo bashobore kubona izo ndwara. Mituwele ibikwiye kubafasha.
Abo bakukuruke barashima ko mituwele isigaye ifasha ku ndwara y'igitigu kitumva umuti, bigasabwa ko bavomamwo imicafu, ivyo bita dialyse mu rurimi rw'Igifaransa. Abo bakukuruke naho bashima ivyo, basaba ko abakukuruke bovuzwa na mituweli ijana ku ijana, kuko bakukurutse amikoro aheza hagabanuka cyane. Abo bakukuruke basaba nuko icuma karuhariwe mu gupima indwara zitandukanye bita scanner naco nyene coja kuri mituweli. Ndere yansaba Imana,
mituweli tukona yisaba yuko yarikwiye kuvuza umuntu yakukurutse atani ikintu nakimwe musabye, bakabafata ku rugero rumwe na burya bakenyezi bagenda kwibaruka kujya kwa barya na bakiri bato bato. Rega umukukuruke nta burya bagifise, nicyo gituma ndiko ndabivuga bari bakwiye kuronka kuvuzwa ku buntu, kuko kenshi nta bundi burya bafise. Abakozi ba leta bo nta handi hantu baba barakoze, aho usanga batagira n'udutongo tubunganira n'icefu cya ruguru.
Konsiliya Nibigira, umuyobozi mukuru wa mituwele, yishuye ko ico kibazo cyo kuvuzwa ijana ku ijana kirengeye mituwele, ariko cyoshikirizwa leta y'u Burundi. Mu bijyanye n'ibipimo karuhariwe bita scanner, abo bakukuruke basaba ko byoja kuri mituwele. Konsiliya Nibigira, umuyobozi wa mituwele, avuga ko ivyo bipimo vya scanner bisaba ivyigwa bibanza gukogwa, akamenyesha ko babanje kwihutira gushirako dialyse kuko ari isaba inshuro nyinshi zo kuza kwa muganga.
Ku icerekeye scanner ntiturakigira, twabanje gufasha ukeneye dialyse. Ko dialyse ni kuri ni chronique, umuntu akenera kangahe kundwi, kandi bica biba ivyubuzima bw'uye bwose umugwayi basigaranye. Ariko scanner ntuwuje muri ako kanya. Ivyo rero navyo vyagiye mu bibazo tugiye kwiga kugira ngo turabe navyo ko twobushira ku mugabo twabanje abo bababaye gusumba.
Ku bijanye n'ibindi bibazo abanywanyi ba mituwele bafise, Konsiliya Nibigira avuga ko bizoshigwa mu migambi yo mu mwaka w'2018.
Imigambi ya kazoza twizeza ku banywanyi ni uko turiko turaraba na cane cane hagati mu gihugu ingene twoshobora kwashikana ayo mafarmasi ngo bashikire umuti.
Uwo muyobozi mukuru wa mituwele yagiriye kavuga ko ari naco gituma bariko bategura ibiganiro nabo banywanyi batandukanye kugira ngo batange ivyiyumviro kuvyo inyanyugo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana, nino ngahaduce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi na Diane Nahazomari kumwe, tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Muraranigwe mu banyu no mu vyanyu.